ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'imyaka 29 perezida w'u Burundi Melchior Ndadaye yishwe, ishyaka rye Sahwanya Frodebu rirasaba ko abamwishe bagizwa mu butabera.
Abarundi bonyene nibo bari muri ibyo. Kwa twumva yuko abantu benshi bavuga ati murarara neza, burya hariho abanyamahanga bihije inyuma, ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye.
Pierre Claver Nahimana uyobora ishyaka Sahwanya Frodebu. Mu Rwanda umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka amaze guhanisha ihazabu y'amafaranga 200,000 kuri buri umwe mu banyamategeko batatu bunganira abaregwa ibyo byaha. Perezida Museveni wa Uganda yasabye umuhungu we General Muhoozi Kainerugaba kutongera gukoresha urubuga rwa Twitter avuga ku birebana n'imikorere ya leta, ariko umuhungu we ntabikozwa.
Uko mbibona nje kirebeka nkaho hatari ukumvikana kwiza hagati y'umuhungu hamwe na se. Kintangaza kikaba ari uko ubwo kutumvikana kuje kugaragara kukaba kugera no muri rwatumbega
mu baturage. Bernard Sabiti umusesenguzi mu bya politiki, ikiganiro kirambuye kimwe n'andi makuru avuga rya ntuhindo ku isi ni mukanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi byizweho na mugenzi wacu Diane Ninina Hazwe.
Uno munsi kwa kane vyitezwe ko umuryango w'umwe bwa Buraya hongereza ibihano kuri Irani na bamwe mu bategetsi mu vya gisirikare bico gihugu. Uwo muryango uvuga ko ufise ivyemezo sindamusiga ko zimwe mu ndege zitagira umudereva drone mu Gifaransa Urusiya bwakoresheje mu kugaba ibitero muri Ukraine bwazihawe na Irani. Hejo kwa gatatu akanama k'umutekano muri ONU kakoranye ikiga kuri iki kibazo kagira ko kemeza ko drone za Irani zasambuye Ukraine. Irani n'Uburusiya birahakana ko ata drone za Irani Urusiya bwakoresheje mu gutera Ukraine. Irani mbere yari yasavye Ukraine ko boja mu biganiro bakayaga kuri iki kibazo, ariko Ukraine hitamo guhagarika imigenderanire yose ifitaniye n'ico gihugu. Igisata kijejwe vy'imigenderanire y'umwe bwa Buraya n'amakungu kikemeza ko atagisivya ibihano biza vyateguwe kuko ivyemezo vyose vyegeranije. Urutonde rw'abategetsi ba Irani umwe bwa Buraya buza gufatira ibihano uno munsi. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP yabonye ruriko abategetsi batatu bakuru mu gisirikare ca Irani barimo n'ugitwara. Ibihano biza kwemezwa imbere y'inama y'ibihugu bigize umwe bwa Buraya. Biza kandi gukora kuri sosiyete yo muri Irani yitwa Chardeld ikora utudege tutagira umudereva drone mu rurimi rw'Igifaransa. Tukivuga ku vyingwano y'Urusiya na Ukraine, ibice 77% vy'abanyagihugu ba Ukraine bifuza ko intambara Ukraine n'Uburusiya ibandanya gushika igihugu cabo gitahukanye intsinzi. Ivyo biharuro vyavuye mu gipimo c'ivyigwa cakozwe kigamije kumenya ico abanyagihugu ba Ukraine bagona ku ntambara igihugu cabo kimazemwo imisi n'Uburusiya. Ico gipimo c'ivyigwa cakozwe mu kwezi kwa cenda. Ico cigwa kikaba cerekana ko 91% vy'abanyagihugu ba Ukraine bifuza ko intsinzi yabo yoca ikurikirwa bidatevye no kwisubiza urere Urusiya bwambuye Ukraine burimwo Crimea. Ivyavuye muri ico cigwa bije bivumira iryo prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze yumvikanisha ko atiteze guca mu nzira y'ibiganiro kugira ngo intambara n'Uburusiya ihere igihe cose Vladimir Putin azwakiri prezida w'Uburusiya. Ico cigwa ikindi kibazo cashimikiye ko carukumenya urugero abanyagihugu ba Ukraine babayeho bishimye. Abishwe bavuze ko babayeho nabi cane, ivyizere vy'ukuzongera kubaho mu vyishimo bakabibona mu myaka itanu iri imbere. Barabajijwe kandi gutanga amanota y'uburongozi bwa Amerika, Ubudagi, Ubushinwa n'Uburusiya. Abashimye uburongozi bw'Uburusiya bari munsi ya 1%, abashimye ubw'Ubushinwa ni bice 14%, baragabanutse kuko mu 2021 bari ku bice 36%. Ubudagi bushimagizwa n'abanyagihugu ba Ukraine ku rugero rungana na 46%, mu gihe mu mwaka uheze bwari kuri 48%. Leta zunze ubumwe za Amerika nayo abanyagihugu ba Ukraine bayihaye 66% kwijana mu gihe mu mwaka uheze yari yaronse 37%. Ijwi Amerika turabandanya n'amakuru agezeho ijyanino ku isi. Ku mugabane wa Afrika, Malawi yavumbuye ikinogo rusange cahambwemo abantu 25 bikekwa ko boba ari abanyagihugu ba Ethiopia. Polisi ya Malawi yatangaje no makuru ivuga ko yaburiwe n'abanyagihugu ba mu karere kitwa Mzimba kari mu buraruko bwa Malawi, ni ku birometero 250 uvuye ku murwa mukuru Lilongwe. Ababonye ico kinogo rusange bari guhakura ubuki mu ishamba. Malawi ikeka yuko bari abanyagihugu ba Ethiopia bariko bagerageza kwimukira muri Afrika y'Epfo biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko. Umuvugizi wa polisi w'ico gihugu, Peter Kalaya, yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko ibizamini vya mbere vyerekanye yuko abahambwe muri ico kinogo rusange bafise imyaka iri hagati ya 25 na 40 kandi bose ari gitsina gabo. Polisi ivuga ko imibiri yabo yamaze kononekara ariko yashoboye kuyizura, gutyo itwagwa mu bitaro gukoregwa ibizamini vyo kumenya icabishe. Amatohoza ya mbere akabaherekanye ko akwata kwezi kurarenga bahambwe muri ico kinogo. Mu gisata camagara y'abantu ku mugabane wa Afrika, ishami rya ONU ryita amagara abantu ku isi OMS mu mfinyafunyo ritangaza ko abantu 8 mu banyuma banduye kiza ca Ebola muri Uganda ataho bigeze bahurira n'abanduye umugera imbere yabo. OMS ivuga ko ibi biteye impungenge y'umuvuduko w'ubwandu bwa Ebola n'ingene ico kiza kiriko kirahanahanwa. Ebola muri Uganda yadutse mu kwezi guheze kw'icenda, hamaze kwandura ni 60, habimaze guhitana bakaba 44. Abarindiriye guhabwa inyishu y'ibipimo bashobora kuba baranduye nabo akaba 20. Ubwoko bwa Ebola bwadutse muri Uganda bushosha n'ubwigeze kwibonekeza muri Sudani. Hincanco n'imiti bihari kugera inosaha ntibishobora guhangana n'ubwo bwoko. OMS ariko ifatikanije na leta ya Uganda bariko bariga ingene bugerageza incanco zibiri zirimo rumwe ruriko rukoregwa mu Bwongereza n'urundi ruriko rukoregwa muri Amerika. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni akaba aheruka kuvuga ko imwe mu mikenyuro Uganda ishobora gufata kugira ngo ihangane n'ico kiza harimo kugumiza mu rugo abanyagihugu baba mu burere bumaze kubonekamwo abanduye, kugara ibanza bihuriramwo benshi birimo amasengero n'ivyo kwinezerereza. Uburere bumaze kubonekamwo abanduye Ebola mu Kamenyako ari mu Bende na Kasanda.
Urakoze Diane nini na hazwe mu komeje kumva radio ijwi y'America umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni komenogo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu shobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye kuri bwa rwa internet kuri waishatu akademo radio atuve wa akademo koma na ukumbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni veho wa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi imyaka 29 irashize kuva president watuwe muri demokrasi Melchior Ndadaye yishwe. Ishyaka rye Frodebu yakomokagamo rirasaba leta n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa iyicwa rye. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Umugambwe yakomokamo sabanya Frodebu uko buke yuko bwije wifuza ko homenyekana bamwishe n'icabi batumye. Pierre Claver Nahimana atwara uwo mugambwe yavyibukije mu kigeno yahaye abamenyesha makuru mu ntumbero yo kwibuka uwo yavuye agigwa incungu ya demokarasi.
Turongera tugashima intambwe utungane bwo mu Burundi bwashiseko yo gushengeza mu butungane ibihangange byategetse ihirikwa ry'ubutegetsi biciye mu gusesa amaraso itariki 21 Gicukutu umwaka w'1993. Gusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane nk'uko ibishoboka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza, harimo n'ugukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barenguswe imbere y'ubutungane. Umugambi usanga Frodebu gusaba leta y'u Burundi hamwe n'ubutungane ko gukora ibikenewe byose kugira ngo imiryango yabuze muri ico gihe impfubyi n'abapfakazi ko boshirwa n'ingoga mu murwi w'abasaba indishi y'akababaro.
uwo mugambwe watangaje ko hari abamaze iminsi baguhanura kwitura ubutungane witwarira abanyamahanga boba baragize uruhara muri ubwo bwicanye. Ico bikoze Nahimana yavuze ko iyo nzira umugambwe wiwe utazoyifata kuko atavyemezo bikwiye bafise.
Abarundi bonyene nibo bari muri ibyo twama twumva yuko abantu benshi bavuga ati murarabe neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye. Turamaze kumva n'abandi bavuga bati oya oya murarabe neza aho ndade bamwica nga mu Burundi hariho abanyarwanda bari bahari babatutsi babahutu bagira bati nimubikore nimubikore ibyo twebwe ntabyo tuzi.
Ubutungane bw'u Burundi buherutse gushira habona urutonde rw'abantu 17 bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi bagerezwa itembagazwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Melchior Ndadaye yakomoka mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'igihumbi 1993. Abenshi muri bo bari ntwazangabo mu gisirikare. Ku isonga haza mugenzi we na nyene yahoze atwara u Burundi aherutse kwitabira Imana mu gihugu ca Mali Major Petero Buyoya hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'ibicocoro mu gisirikare ca kera. Abari mu gihugu barafashwe barafungwa barimwo General Celestin Ndayisaba, abakoronere nka Gabriel Gunungu, Rora Niyonkuru na Nise Nahigombeye bakuwe mu karuhuko k'izabukuru. Abandi barahunze igihugu barimwo Alphonse Marie Kadege yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Abenshi muri abo batari mu gihugu baciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose, abandi bakategwa gufungwa imyaka 20. Bagirizwa ibyaha bitatu bikuru bikuru: ukwica umukuru w'igihugu, gutembagaza ubutegetsi hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umunyamategeko Janvier Bigirimana akurikirana agufiyo dosiye ndetse n'ibibazo by'ubutungane mu karere ka Afurika y'ubuseruko yemeza ko ubwo rubanza rurimwo agashavu k'ubutegetsi ku gisirikare n'intwaro z'imbere y'umwozo w'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda cya kera bikaba bijanye n'imvo za politike. Icyo bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hari haba mugandaguye kandi yuko aboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimo, ahubwo ni ikintu cyiza cyane. Nibyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara buzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa. Nibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi tufata yuko ari kugomba kujyanisha Abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko. Tukibaza ko ari urubanza bitebuke ruzosubirwamo.
Ubwicanyi bwahitanye Perezida Melchior Ndadaye nabo bari basangiye kurongora igihugu bwakurikiwe n'indyane za politike zahitanye abantu ONU ivuga ko barenga 300,000 bo mu bwoko bw'abatutsi. Naha umugambwe Sabanya Frodebu usaba ko ukuri kumenyekana.
Harabaye amankete ariko Frodebu yaje ivuga iki bintu sibyo. Icyo gihe procureur general yari ahari yaraciye ashyiraho umurwi wakwiye mu gihugu cyose, aho bavuga bati abaragiye mu bwicanyi bwakurikiye barabafashe bose babazana mu gasho. Nkumbure ikibazo kihari, mbega byaraheze, mbe ni kuki ubu bitosubirwamo.
Idose y'ubu bwicanyi yashizwe mu mugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever. Gusa abacitse ku icumu muri iyo myaka yo kuva muri 1993 bavuga ko uwo mugwi sever udashaka kwitaho ivyabo maze ugashira imbere ubwicanyi bw'abaye mu mwaka w'igihumbi 1972. Sever wemeje ko bwahitanye abahutu benshi. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Mu Rwanda umucamanza mu rugereko rw'i hariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka amaze guhanisha ihazabu y'amafaranga 200,000 kuri burumwe mu banyamategeko batatu bunganira abaregwa ibyaha by'iterabwoba. Ku murongo wa telefone riko n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa. Eric Bagirubusa, wiriweho. None icyo cyemezo cy'umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru yagifashe ahereye kuki?
Umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda icyo cyemezo cyo guhanisha abanyamategeko batatu baburana urwo rubanza rw'iterabwoba agifashe nyuma yaho abare gukwa ari batandatu bose bagaragaje ko batabonanye n'ababunganira kandi batabonye inyandiko zikubiyeho ibirego ndetse n'imyanzuro ku kunzi kizurukiko rwafashe icyemezo ruvuga ko nta shingiro zifite. Umucamanza yavuze ko muri rusange icyemezo cyafashwe mu kwezi kwa gatandatu nubwo abanyamategeko babunganira mu buryo bwitwa ngo pro bono cyangwa se bw'ubwitange, kubera ko ari abantu batishoboye badafite uburyo bwo kugira ngo biyunganire bahawe abanyamategeko n'urugaga rw'abunganira abandi. Ariko avuga ko ubwabyo ntabwo ari ubwa mbere urubanza nk'uru rubayeho, ahubwo abashinja kukuba bashaka kudindiza urubanza ku bushake nk'uko abivuze.
None abo banyamategeko ni bande bunganiraga?
Abanyamategeko na abanyamategeko batandukanye barimo barangajwe imbere n'uwitwa Inyasi Ndagijimana, nyuma yo kubahanisha amafaranga 200,000 y'u Rwanda. Twababajije uko bagenzuye kubigenza n'ibi cyemezo bwacyo kijirirwa, batubwira ko bagiye gutakambira perezida w'uru rukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranyo ibipaka.
None se bunganira nde mu mategeko abo bantu baregwa ibyaha byambukiranyo imipaka n'iterabwoba ni bande?
Nshimiye Imana ndakubwira ko na bagabo batandatu barangajwe imbere n'uwitwa Leopold Munyakazi bagurana ibyaha by'iterabwoba, bari mu mutwe w'iterabwoba nk'uko u Rwanda bivuga wa FDLR, bafatiwe mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barangajwe imbere n'uwo Leopold ku ipeti rya Brigadier General, umuto yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel.
Eric Bagira Ubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana, kandi ugira akazi keza.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC. Mu kirundi n'ikinyarwanda, Perezida Museveni wa Uganda yatangaje mu ntangiriro z'iki cyumweru ko umuhungu we Muhoozi Kainerugaba atazongera kugira icyo avuga ku birebana n'imikorere ya leta akoresheje urubuga rwe rwa Twitter. Ariko General Muhoozi, umujyanama mukuru wa Perezida Museveni ku bikorwa bidasanzwe, yavuze ko ntawamubuza gukoresha urwo rubuga. Navuganye n'umusheshenguzi muri politiki Bernard Sabiti, atangira ambwira uko ibirimo kuba hagati ya Perezida Museveni n'umuhungu we bikwiye kumvikana.
Uko mbibona nje kireka nkaho hatari ukumvikana kwiza hagati y'umuhungu hamwe na se. Kintangaza kikaba ari uko uko kutumvikana kuje kugaragara kukaba kugera no muri rwatumbega mu baturage. Icyo aba kimenyesha nje nibwira ko ubundi ukutumvikana hagati ya bombi gusa no guhereranye n'icyifuzo cy'umuhungu yerekanye imyaka mike ishize no mu minsi mike ishize yuko yashakaga kuzungura se muri 2026 nangwa se amatora ayo twerekeje hano i Buganda. Unje nibwira ko umusaza atabona ko umuhungu yiteguye neza kugira ngo aje mu birenge bye mbega amuzungure, ariko umuhungu we akaba yibwira ko afite ubushobozi bwo kuba yashobora iyo ntebe. Ngira ngo nicyo cyatumye ise agerageza gukora uko ashoboye kugira ngo amubuze gutangira kwerekana ibyo bitekerezo bye kuri social media, ariko umuhungu akaba asa n'uwangiye kimwe.
None se nubwo bwose Perezida Museveni ubona asa n'ahamubwira ati wijya muri politiki, umuhungu nawe akamubwira ati ntumbuze kujya kuri Twitter, Perezida Museveni arashaka se kumubuza kuzagera kuri uwo mwanya cyangwa se aragira ngo abone uburyo bwo kugira ngo amutegure yitonze?
Kindawe kinamenyesha ngo ntabwo agifite ibitekerezo byo kumushyiraho. Nje nizera ko nabwo akinafitemo byizero kuzamushyiraho, ariko akaba adashaka adakunda ingeri y'umuhungu ari kubijanamo k'umuhungu we. Mbega wagira ngo besi ari kubijana nk'umurage we, mbega nk'impano yavukanye hafi kugira ngo abe perezida. Ariko ngira ngo perezida we kuko nyine nk'umuntu ufite experience nyinshi cyane mu by'ubutegetsi, arabizi yuko iki gihugu kitoroshe gutegeka. Ntabwo ari ikintu cy'umuntu apfa kwihutira So kubera afite ubwenge bwinshi burusha ubw'umuhungu kandi niyo experience nyine imyaka yose amaze mu bya politiki n'imibanire y'ibindi bihugu ane strategy nangwa se impamyabumenyi ibyo byose angira ngo umuhungu ugiye kwitegereza ingeri yari gukoramo ibintu kikwereka yuko koko afite icyo aburamo uvanye umubye mu bya gisirikare ibindi byifuza ku butegetsi nabaze kuyobora igihugu ureba ko atakibifitemo atabifitemo mbese ubumenyi bwinshi cyane so ariko nizera ngo paka Perezida Museveni anafite icyizere cyo kuzashyiraho umuhungu we kumugira mu ntebe.
Kubona Perezida Museveni nk'uko bivuze yifuza kuba yasimburwa n'umuhungu we, niki gituma abakuru b'ibihugu aho muri Afurika bamwe bahitamo guhindagura itegeko nshinga kugira ngo basimburwe n'abana babo, niki kibitera?
Kuko iyo utegetse mu ngeri idashyitse kandi ukibwira ko hari ibintu bidaterereye wakoze mu butegetsi ugiramo iyo insecurity, ntabwo wizera ngo umaze kuva ku ngoma hari umutekano wawe waba wemewe, nangwa se ntabwo bibwira ko baba bashobora ko gusigara muri icyo gihugu nangwa se kutaba ngo babonabonejwe na bariya babagiriye mu bigere. Nicyo gituma ubona badakunda no kuva muri izi ntebe kuko bafite iby'ubutunzi bwinshi bamaze kwiba mu bihugu ubundi no gukoresha nabi, bagafunga bariya batavuga rumwe na leta zabo, bakica ndetse no kwica. Ibyo byose iyo utakiri mu ntebe rero biza ku mugaragaro bikaza kuri rubanda, none bariya bakugiriye mu ntebe rero bakaba bashobora kugushyira nko mu manza nangwa se bakatujyana no muri rwa rukiko rwa International Criminal Court. So aba bategetsi ba Afurika rero nta muntu baja bizera ngo yabagira mu ntebe maze ye kuzaba shira ubuzima bwabo ye kuzabushyira mu ngorane. Abenshi byabagendeye neza, urabizi byabaye muri Angola, Perezida Dos Santos yahisemo umugabo umwe wari ministre wa defense mu shaka ry'ubutegetsi bye amushyiraho abari bufata ibendera ry'ishaka abaperezida, ariko yamaze kugera mu ntebe yugurura imanza kuri Dos Santos n'ab'umuryango we. Dos Santos nta nubwo yapfiriye mu gihugu, yaguye hanze. Ubwo perezida rero yitegereje nk'icyo cyo kureberaho kubwiye aribaza ati none njyewe ndamutse nk'intebe nyihereje nk'undi muntu ubundi yakwisigate ngo uwo muntu ntabwo azamuhinduka.
Muri iki cyumweru Muhoozi Kainerugaba yagiriye urugendo mu Rwanda, ni urugendo rukurikira izindi ngendo yahagiriye. Uru rugendo rwe rwo rugamije iki?
Naho igihugu cyamenyeshejwe impamvu imujyanye kuri uru ruzinduko rwa gatatu, ariko nkuko nabaze nkubwira icyo ni kikwerekana ngo ise burya aracamwisiga, ubundi hari nk'ubutumwa yaba yaramuhaye ngo ajyane Perezida Kagame nangwa se kandi no kugukomezamo kwerekana mbega ko ariwe Muhoozi niwe watangiye akija y'ubwa mbere buri ubwo Uganda na Rwanda bitari biri kuvuga rumwe, niwe wagiyeyo gutangira icyo kiganiro cyo kureba imipaka yari yarafunzwe hagati ya Uganda na Rwanda ngo iruguruye. Mbese ngira ngo hari ko kugerageza kwereka igihugu ngo burya afite ubushobozi bwaja gukorana n'ibindi bihugu nangwa se international sport statesman. Ibyo byose nkabanje mbona ariko kumutegurira igihugu kugira ngo gitangire kimumenyere koko nk'umuntu waba perezida w'igihugu.
Bernard Sabiti, umusesenguzi mu bya politiki, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere uri gitego.
Repubulika Demokarasi ya Kongo mu majyepfo y'Iburasirazuba bw'icyo gihugu. Impunzi z'Abarundi baba mu nkambi ya Lusenda baravuga ko bamaze igihe badahinga kubera amapfa, bamaze ameze hafi abiri batagereje imvura, ariko amaso yaheze mu kirere, bamwe batangiye gusuhuka, barasaba abaterankunga kubagoboka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo.
Bamwe muri abo bahinzi bahinga mu nkambi ya Lusenda abandi mu misozi yunami ingambi bavugaye ko kuva mu kwezi kucyenda ntamvura iragwa mu bima yabo, kandi ari cyo gihe bari basanzwe batereramo imyaka. Byangandora Alex n'umwizi w'imboga muri ingambi ya Lusenda.
Nero uruzuba rubayeho rurarenze n'ibiti biko biruma, nivyo duheruka gutera byose byarumye n'ahantu hitwa ngo ni mu myonga hose haragize gute harumye. Aho wadiga ati mu mezi abiri atatu imvura izoza gukoroka namaze gusoroma, ibitegwa byose twateye byose byarumye kubera uruzuba. Rero natwe by'impunzi turi ngaha mu Rusenda n'ukuri turahanzwe n'iki n'inzara ivyerekeye ikirimi ukurima aho turima harahari hariko nyamara uruzuba rurabaye ndanse.
Aba bahinzi bashimangira yuko bashobora kwibasirwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwa n'ishyirahamwe rya Runi ryita ibiribwa rya PAMU yatindaga kuboneka.
Twebwe ikibazo cy'uruzuba cyo hano mu Rusenda n'ukuri kiratubangamiye, twahora tubona imvura mu kwezi kw'icumi igwa irengarenga zigatoha isombe zigatoha, none ubu n'ukuri izuba riraturembeje, twaba tuyibona n'uko imvura igwa kare tukadugiye ruguru tukagenda muri ba banyabutaka bino twasanze bakaduha akazi tukarima, cyangwa se warose n'udufaranga ugakota hurima, none ubu urabona izuba riraturembeje imvura yase kugwa, nare n'ukuri twashaka n'ukuri namba hari amashyirahamwe yotwitaho twega barefuge bo mu Rusenda batwiteho bareko batuzanira udufungurwa tujya na nyamafaranga twapokeye tuvuze ngo tuze gusuma ntituronka n'ibyo dusuma.
Kankindi Irene n'umwizi wo mu nkambi ya Lusenda aba muri village ya gatatu avuga yuko uru ruzuba rwatumye bimwe mu bifungurwa byari bisanzwe bihingwa mu Rusenda biduga ibiciro
irengarenga. Twahora tugura inoti y'ijana ubu zigeze ku mafaranga amajana atanu, urutomati rumwe n'amafaranga amajana atanu, naye ikibagiro cyo n'intore ntizivugwa ntitugiye intore. Ibintu byabaye akumiro mu nkambi ya Rusenda ndetse n'ababanyi batwakiriye uruzuba rwaturembeje tugira turacyagenda kurondera udusombe bakatwirukako kubera ko nabo ariho basoroma. Ebana twe mu nkambi ya Rusenda turahanzwe cyane gose nk'amashyira hamwe mutwitayeho, murakwiye kurabinyere mwo tugarukira ko kabisa turahwera n'inzara.
Kubera ibura ry'imvura riri muri aka karere usanga zimwe mu mpunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Lusenda zije gushakira imirimo mu bindi bice byegereye imigezi.
Bamwe bariko baragenda bajya mu za Karemi, abandi bajya Rubumbashi, ubu n'amatike yabaye make, abandi bajya mu za Katanga, nabwo Katanga naho nyine yamaze kugira ikibazo hariya mu za Morongo naho nyine hagize ikibazo nk'iki nyine cy'izuba. Niyo mpamvu abantu benshi bariko biyumvira ko babo bangaha ahantu, kuko urabye ngaha ahantu nta gitegwa kindi gishobora kuba cyohategwa usibye umwumbati, kuko urimo ku misozi mugabo ibindi bitegwa impunzi zari zagerageje kwiyaranje zigatera ibishoboka byose ahantu naho ari ku misozi mugabo bitewe n'uko imvura yahagaze. Ubu abantu benshi bariko barimuka bitewe n'abadeproje benshi bariko barimuka bangaha ahantu.
Yves Hamuri akorera ishyirahamwe rishinzwe ubuhinzi mu nkambi ya Lusenda avuga yuko ibura ry'imvura rizangiza iki gihembwe cya mbere cy'ubuhinzi. Si abahinzi bo mu Rusenda gusa bafite iki kibazo cy'imvura, ahubwo n'abandi bahinzi bo muri Fizi, Uvira na Mwenga nabo bavuga ko bafite icyo kibazo. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Aha n'udusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro umfasha buri munsi kuyabagezaho. Tubifurije kugira umunsi mwiza aho muri hose ku migabane yose y'isaho mwumvira Ijwi rya Amerika. Dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi: inyazi ya cyane iyagira mukeba. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.